Turashimire ko mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwebwe muratwumva tankomazi kuri FM 88.9 ya radio ijwi riyobora. Ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diane nini nahazwe. Ukwezi kurarenze abarwanyi ba M23 bigaruriye igisagara ca Bunagana kiri ku rubibe Kongo ihana na Uganda. Abanyagihugu bakibamwo babayeho gute ku butegetsi bwa
M23.
Twambutse hariya hirya ahantu nta kibazo kibaga cyihari, uragenda gukora ibyo urakora basi ukabona ukagaruka bakagusurisha ugasura kufite kwa ari utugori ari ikintu ukabonuka kagiye ukatujana.
Abanyi bamwe mu banyagihugu ba mu gisagara ca Bunagana kiri mu mino y'abarwanyi ba M23 yagezweho ijya nino ku isi. Uburusiya bwemanze ko bwateye ikivuko ca Odessa byari bitegekanije ko gicishwa ko intete zirungikwa ahatandukanye harimo no ku mugabane wa Afrika. Mu Bwongereza abanyepolitiki bahiganira intebe y'umushikiranganji wa mbere bavuga ko atagisivye abazorungika bamwe mu bimukira mu Rwanda. Hidonido ni mukanyisase. Reka ariko tuyahere muri Philippines, aho abantu batatu baguye mu gitero cy'umuntu witwaje inkoho yamijaguye amasasu mu bari baje mu birori byo gutanga impapuro z'umutsindo kubiga kuri kaminuza yitwa Ateneo de Manila iri mu gisagara cya Quezon na cyahoze ari umurwa mukuru wa Philippines. Baguye muri ico gitero harimo uwahoze ari buramatari w'igisagara cya Quezon ukekwa ko yagavye ico gitero yafatanywe inkoho zibiri zo mu bwoko bwa pistole. Yafashwe atangiriwe agerageza gusohoka amarembo ya kaminuza yatewe akoresheje umuduga wa muzanye. Umukuru wa sentare nkuru ya Philippines Alexander Gesmundo vyari vyitezwe ko aza kuba mu bavuga amajambo muri ivyo birori vyo guha impapuro z'umutsindo abize amategeko. Yasubijwe inyuma gihuti-huti akiri mu nzira azagana kaminuza yatewe. Perezida mushasha wa Philippines yemeje ko akoze ico gitero n'abakigizemo uruhara bose bategerezwa guhanwa kandi vy'akarorero gutunga ibigwanisho mu gisagara ca Quezon cagabwe ko igitero tubibutse ko biheruka kugirwa umuziro. Nenebce kumasonga nkitangura bakandida babiri bariko bahiganira kuja mu kibanza c'umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza batangaje no musi ko imigambi yabo ya mbere irimwo guhangana n'abimukira baca mu nzira zinyuranye n'amategeko kugira ngo bashike ku butaka bw'Ubwongereza. Uko ari babiri bose bemeje ko bashigikiye umugambi wa leta wo kurungika bamwe mu bimukira mu Rwanda. Rishi Sunak yahoze ari umushikiranganji w'ubutunzi na Liz Truss umushikiranganji w'imigenderanire y'Ubwongereza n'andi makungu nibo bariko bahiganira intebe y'umushikiranganji wa mbere mu Bwongereza. Ni nyuma yaho Boris Johnson yeguye. Truss ahabwa amahirwe menshi yo kuzosubira Johnson akaba yavuze ko azoshimikira cyane ku gukorana imigambi itandukanye n'ibihugu biri mu nzira y'iterambere birimo u Rwanda. Yongere kandi yongereze inteko zicungera umutekano w'imbibe kugera ku bice 20%. Bitegekanije ko uzosubira Boris Johnson amenyekana bitarenze igenekerezo rya 5/9. Ijugi Amerika turabandanya n'amakuru agezeho ijyanino kwisi. Urusiya bwemeye ko gateye ibisasu vya misile mu kivuko cha Odessa muri Ukraine. Urusiya bwari bwabanje guhakana ko ataruhara bwagize muri ivyo bitero vya misile vyejo kuwa gatandatu n'ibitero vyamirijwe n'impande nyinshi. Kuwa gatanu Urusiya na Ukraine vyari vyateye umukono ku masezerano yo gutanga agahengwe muri ico gisagara kugira ngo imiliyoni z'amatoni y'intete zishoregwa hanze zishore gushika mu bihugu bitandukanye birimo ibigize umugabane wa Afrika. Igituma Burusiya bwihindukije mu ijambo bukemera ko bwateye Odessa kandi bwari bwabihakanye ntikiramenyekana. Ico bikoze president wa Ukraine yagirije Burusiya ubugome budasanzwe yongera abunebagura avuga ko bwabangamiye amasezerano yo kurungika intete mu makungu. Yagize ati iki gitero ni gitero c'ubugome. Ndibaza ko atawosubira kwizera amasezerano canke ibiganiro n'Uburusiya murabonye ibibaye. umushikiranganje jeje umugendiranire ya Amerika n'andi makungu Anthony Blinken abicije mu itangazo nawe nyene yavuze ko atawosubira kwemera ibivugwa no Burusiya. Blinken yashimangiye yumvikanisha ko Burusiya bwagwije n'ubusa utwigoro twa ONU, Turkey na Ukraine twari tugamije gutorera inyishu ikibazo cike na gintete zirimo ingano zisigaye ari umuzi wibuye mu bihugu bitandukanye vyahora vyi kora ku ntete za Ukraine muri ivyo bihugu harimo ibihugu biri ku mugabane wa Afrika. Kano makuru abagezeho ijyani no kwisi mweje kumva nayandi mushaka kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni vewa radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Nongere ndabahikaze president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuva kwa gatanu w'inondwi turiko turasozera niwe atwara umuryango wa Afrika y'ubuseruko mu kiringo c'umwaka. Bakuru ibihugu bigize uwo muryango bamutoreye mu nama yabo igira 22 yabahurije yarusha muri Tanzania. Ibindi kuri no nkuru tubibaze mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ikigari mu Rwanda.
I take this opportunity to thank the East African Community head of state for trusting me with the role of sharing the East Africa Summit for the next 1 year.
Uyu ni Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari kwarashimira abagenzi we batwara ibihugu indwi bya EAC kubera icyizere bamugiriye kugira ngo abe ari warongora uwo muryango mu kiringo cy'umwaka.
Kwa niaba ya wananchi
mugushima president Ndayishimiye yakoresheje indimi zitatu igifaransa, igiswahili n'icyongereza zemewe n'uwo muryango w'ibihugu indwi
sana kabisa wananchi.
Prezida Ndayishimiye yatangaje ko ico agiye gushira imbere ari umutekano mu karere cane cane muri Congo, igihugu kigira indwi kitaramara amezi atatu cemerewe.
Pour créer un environnement commercial stable et améliorer la vie des Africains.
Ati kugira habu rudandazwa gwiza gunguka kandi rutekanye mu karere nuko abwirizwa kuba naho nyene hatekanye. Turiyemeje ko tuzoshira imbere kuronderera amahoro, umutekano n'ituze rya politike akarere kose hamwe no kunyarutsa gushiraho ingabo zitabara igihe hadutse indiane mu karere. Tugiye kwihutira kuraba ko igihugu ca Congo giheruka kwinjira coronka amahoro n'umutekano. Turi kumwe twese nkuko twabitanguye tuzobishobora. Kiretse Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, abandi bakuru b'ibihugu bitavye iyo nama igira 22 ya EAC ni Uhuru Kenyatta wa Kenya ari nawe yahora arongoye uwo muryango, Yoweri Kaguta Museveni w'u Buganda na Samia Suluhu Hassan perezida wa Tanzania. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yarungitse intumwa Edward Ngirente umushikiranganji wa mbere, Jean Michel Samarukonde umushikiranganji wa mbere wa Congo nawe yaserukiye perezida Felix Antoine Tshisekedi mu gihe Barnaba Maria Benjamin umushikiranganji ajirwa kareka EAC muri Sudan yepfo nawe yaserukiye perezida Salva Kiir. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yahawe uburongozi bw'umuryango urimo ibibazo bitari bike, muri ivyo harimo ikibazo kiri hagati y'u Rwanda na Congo. Iki umushikiranganji wa mbere wa Congo Jean Michel Samarukonde yagishikirije muri yo nama.
Permettez-moi avant tout de présenter mes salutations.
Ati turabashimira ko mwatwakiriye kandi mwatwemereye kwinjira muri uyu muryango. Turifuza ko mudufasha no gukemura ibibazo bihari cyane cyane by'umutekano muke mu buseruko bwa Congo. Ibi ndabivuga kuko hari ibihugu bimwe bifise uruhara muri uwo mutekano muke, hasi ntinya kuvuga u Rwanda. Ndizeye ko turi mu muryango umwe tuzobitorera umuti kandi turashimira igihugu cya Kenya cemeje kwakira ibiganiro bihuza imigwi itandukanye gwana ndetse no gufasha kugira ngo harungikwe inteko za gisirikare ziza kudufasha kugwanya iyo migwi. Aho niho yabatwebwe canke ibindi bihugu tuzorya ku vyamwa vya EAC abakongomane bagatembera mu bihugu bitandukanye ata visa canke izindi nzitizi. Ikindi nuko u Burundi bwugaye imipaka buhana n'u Rwanda. Aha umukuru w'igihugu cy'u Burundi ari nawe agiye kurongora EAC yavuze ko ibibazo by'imigenderanire mu karere byose bizotorerwa umuti. Igihugu cya Somalia cyari catumiwe nk'indorerezi. Perezida w'ico gihugu Hassan Sheikh Mohamud yasabye icese ko igihugu ciwe cyo kwinjira muri EAC.
Somalia belongs to East Africa. Among the seven countries sitting here that
Atarega Somalia kiri muri yase kuko nta gihugu na kimwe cha yase kidafitanye isano canke ubucuti na Somalia haba mu bucuruzi imigenderanire myiza umutekano n'ibindi turashaka kubana no gukorana namwe kuko dufise byinshi byo gusangira ndanezerwe kuko mbona idarapo y'igihugu canje ririko rirazunguruka irwande y'ijyanyu ego niko turacafise ingorane ariko murazi ko mwatubaye hafi mu kuduha abahungu n'abakobwa banyu ngo baze gupfira iwacu baturonderera umutekano byumvikana ko n'ubu tudakekeranya ko muduha ikaze tukinjira mu muryango wa EAC turabisabye cese
to be here is willing and eager to say
ubutwara EAC Evariste Ndayishimiye yavuze ko ico ari kibazo kizokwigegwa mu mwiherero ndetse hakarungikwa n'intumwa muri Somalia kuraba ko ico gihugu gikwije ibisabwa n'amategeko agenga EAC kugira ngo cemeregwe uburundi bwaheruka kurongora umujyango wa EAC mu mwaka w'2011 Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya America
Pierre Claver Niyonkuru urakinuye
igira hirya ariko mata n'inyegera ariko abanyabugongere ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duhibuko
yego rata urumunya rusange kazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo
ariko birasi bimuhumuruka mana
shofe wenda unashaka kuri uwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwe tu ni bugo ndiye bugo
wiki nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi Combo taxi aji
taxi ikorera hafi mupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye
Combo taxi mwitegurirwa kandi mukayegezwaho na
La Benevolencia Croya
imiryango irenga ibihumbi bibiri n'amajana umunani hiba muri quartier Gasenyi mu buraruko bw'ikirimba c'umukuru w'igihugu c'u Burundi kiri muri commune Mutimbuzi ntara ya Bujumbura yagiriza imikorere mibi umurwi washinze kugira ngo wige ingene iyo miryango yo kwimurwa muri ako karere inkuru hijwi rya Amerika yateguye yifashishije abakunzi bayo mu Burundi murayisomerwa na mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye ikigali mu Rwanda
Ikiringo kingana n'imyaka igera kuri ne kirarangiye abo banyagihugu bo ku mutumba Gasenyi uri mu buraruko bw'ikirimba c'umukuru w'igihugu basabwa kuhava abagahabwa umuzibukiro kuva ku munsi wa gatatu w'inondwi bavuga ko baguye mu gahundwe barose urwandiko ruvuga ibitandukanye n'iby'umugwi washinzwe kugira wige ico kibazo c'ababa muri ako gace ka komine Mutimbuzi uriko urakora umushingwa manza Emmanuel Niyongabo aserukira abafise amatongo ku mutumba Gasenyi mu kiganiro yahaye abakunzi bijuje Amerika atangazwa ningene urwandiko rw'umukuru w'igihugu ko kugenekerezo rya 25 kwezi kwa gatandatu umwaka w'2021 kwatanga intumbero nyayo rwari rwaranyegejwe
mwavirikete uko rivuga ntirivuga gutanga umuzibukiro kugira ngo abantu bagende rivuga gutunganya ikibanza hakaboneka amaparcelle abene igihugu bajamwo n'amaparcelle leta izokoreramo n'ibisanzwe viabilisation par integration mu kinyamazuru bakahatunganya bakahaca amabarabara hakaboneka ivuriro akaboneka isoko hakaboneka n'amashure hanyuma bagaca bahashira intumbero y'ukuhubaka neza amazu meza meza abereye ikibanza gikorerwamo na nyenshi ubahira umukuru w'igihugu
ibyo bibaye nyuma y'indwi imwe gusa umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta akuriye inkoni kugishitsi imiryango ibangaho mu Gasenyi kwitegerezwa kuva hafi y'ikirimba cy'umukuru w'igihugu ikaronswa imizibukiro Prosper Ntawamiye yabishikirije mu kiganiro c'abavugizi b'inzego cabereye kumugwa mukuru w'intara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi
hari handi rero 160 babujije kubaka kuko leta yakeneye nkabamo rero nakajyombere kubwira abajya abantu baguma bubaka kugira ngo bazoterwa aserera mu nyuma cyane ntagira ko baho muzibukiro baha menshi bumve ko bari kubakora biciye kubiri n'amategeko umugwi wa gatatu n'amatongo ari haruguru yari ryabarabara abakunda kuhaca hajya naho leta irakeneye kumbo z'umutekano w'ikirimba cy'umukuru w'igihugu kuko murazi yuko ni nk'urugo urugo rugira umutwe igihugu naco kigira umutwe ni nyine cyubahira umukuru w'igihugu murumva yuko ikirimba akorera ko gitegereje bategerezwa kuronka umutekano kwi
iyo mijyango irara ntibuca igitezwe kwirukanwa ku ngufu ifatiye ku rwandiko yaraye igunduye mu biro by'ikirimba cy'umukuru w'igihugu ifite amakenga menshi
tukaza tumva batubwira ngo tugira tubaho mu zibukiro mugende none ko ibyo batubwira bitajanye n'intumbero irikete ritanga kandi nyene gutanga itegeko ryo gutunganya ahantu ari nawe yabahaye iyo ntumbero twibajije tuti uwo hauba hariho wundi muntu yobaciruhande atanga izindi ntumbero zitajanye n'iri akaba hari byo babibabaje cyane
Nakinda baba ku mutumba wa Gasenyi basaba umugwe washinzwe kugira ngo batunganirize atari kwisunga urwandiko rwo mu biro by'umukuru w'igihugu nk'uko baserukira yabishikirije mu kiganiro yahaye abakunzi b'ijwi rya Amerika iruhande y'iyo miryango irenga 280 iba ku mutumba wa Gasenyi uri mu buraruko bw'ikirimba cy'umukuru w'igihugu begwa n'ico kibazo c'amatati y'amatongo hari n'iyindi miryango yidoga ko yabujijwe n'abasirikare bacungera ikirimba cy'umukuru w'igihugu kubandanya yubaka iyo yangigera ku majane ndwi iherereye mu buraruko bw'ico kirimba ku mutumba wa Karama ya kabiri muri zone Nyamboye ya komini Sare iyo miryango nayo nyene irarahirika rengwa kwitaruti va kuri uwo mutumba iterose icanditswe gitomora neza kazoza kayo
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda harahize ukwezi kurenga gato abagwanyi ba M23 bigaruriye gisagara ca Bunagana kiri muri Republika Demokarasi ya Kongo inyuma yo kwigarurira ico gisagara gihana urube na Uganda abagwanyi ba M23 bahamagariye abahungiye muri Uganda gusubira mu ngo zawo ijwi rya Amerika gifuje kumenya uko ubuzima bwifashe muri ako gace kari mu minwe ya M23 gutyo rirungika ibunagana mugenzi wa Ignatius Bahizi reka tubwire uko yabisanze
urwo n'uruja n'uruza rw'impunzi z'abanyekongo aha ku mupaka wa Bunagana uko niko byirirwa abanyekongo bamwe binjira abandi basohoka mu gihugu bikoreye ibyo kurya mbere aho wasangaga haparitse amakamyo menshi atwaye imizigo ategereje kwinjira muri Kongo n'uruja n'uruza rw'abantu nk'uko bisanzwe ku mipaka ariko ubu na ahantu hatuje ibiro bya leta ku ruhande rwa Uganda birafunze nta bagenzi cyangwa imizigo irenga ku mpande zombi nyamara ikigaragara neza n'abanyekongo barara ku ruhande rwa Uganda bakaja muri Kongo buri gitondo gukusanya ibiryo bakagaruka muri Uganda nimugoroba ariko harabandi bake bumvise ibyo Mventura yabasabye nuko basubira mu byabo naganire na bamwe muri bo kukuntu bafatwa n'inyeshamba za Mventura igihe cyose bari ku butaka bwa Kongo
genda ya mu gitondo
ukirirwayo urahinga sinyigera gaho kicyikora bice
no gushaka ibiryo byo bana
ari byo wasize uhinze so nokuja mu mirima aho mwase muhinze mu gasabo
tugaza na utyo to kujya
hanyuma nta musanga byo mwahinze bikiri mu mirima cyangwa iyo mugeze yo ko ngaho kina ahantu hatwarwa n'abasirikare ba Mventura babafata bate babitwaraho bate
kibazo cyapo
abu ntandu ahote
oy
iyo twambutse hari hirya ahantu akibazo kibaga cyari buragenda gukora ibyo urakora basi ukamunuka garuka bakagusurisha ugasura kufite twa rutugori ari ikintu ukamunuka kagiye ukatujana
ntaho hoterwa ari baho kubaturage
ntaryo gye nabona nje kubaturage
hanyuma none ko abantu babwiye abantu ngo nibatahe basubire mu mago yabo umwe kubera iki mutarafatiwe umwanzuro gutaha
igituma gatudataha ngo dutahe tuje mu rugo dutaje nk'imirundi nk'ibiri cyangwa itatu turi gutaha tugataha twamara gutaha amasasu katuvugiraho kamara gutuvugiraho tukongera tugambira ibito tukibuka
ucuri tatatu zose mugenda mugaruka
none ubu bari gutumbirana nibyo bitumaga tugira ubwo wago gutaha kugira ngo gatongera kutuvugiraho akagira n'umuntu wahutara muri yo ntambara ubu ngo baba leta bari ngaho bitaga bari ku kiraro abandi bari mu kabindi burukumva ngo amasasu go gabagara ugiba kubisa bisasu ntwamenye ngo biragwa hehe
bamwe muri izi impunzi bimukiye mu nkambi y'agateganyo ya Nyakabande kandi bakomeza gukurikirana uko bimeze mu gihugu cyabo baza kugenzura imitungo yabo hanyuma bagasubira Inyakabande uyu we ngategereje amafaranga y'amezi atatu yari yarishyuye inzu ku ruhande rwa Uganda gushira nuko akabona gutaha
atanzuza amezi atatu
warakodesheje muri
Uganda ndabona usigaye uzushimwizaje imitwaro 77 muzifubusa
gusa gwa none tugize amahoro ico dukeneye ni wadutegeka twe tukagira iki amahoro
ariko ntabwo wumva hari amahoro mu gihe abasirikare ba M23 bo babarinda
igihe hakiri bisasu abiki rusasu rw'ibija n'uruza abantu bagifite ubwoba burya nta mahoro abahari kandi kindi tugomba kuba twanahunguka ariko dufite ikibazo ubu tugezeyo kari nta rwariro rihari uwarwara yavurirwa he abantu baraho abasaho barahunze barahunze nta bavuzi bahari nta poste de santé hari nukuvuga ngo mbere kuba hageze kuko ibyo tugomba kwiteganyiriza uzi ko hagomba kuba mu burwayi cyangwa ubuhahiro nta kintu kiriyo twagereyo ngo turyeyo
nyamara bamwe ngiyo bambutse ku bitaka bwa Kongo bafite indi migambi ntabwo bibagendera neza nk'uko uyu muntu uvuga mu giswahili abisobanura
eh kama wanangalia wewe unaingia kwa shamba ya watu wanakamata wanakupiga mbasa na kama banakutana kunyumba banakuuliza leta funguo unakosa baada kupiga
kwa nini
hauna funguo ya nyumba uko afa pale kunyumba nini
aravuga ati ngiyo bagusanze ufata ku kintu kitari cyawe cyangwa uhagaraye hanze y'inzu udafite urufunguzo rwayo bahita bagukubita kuko bamenye ko uri umujura ikindi kintu kigaragara cyane n'abashinzwe umutekano ku ruhande rwa Uganda ingabo na polisi babazenguruka bamwe bamanuka abandi bazamuka bagenzura ahantu hose impunzi zikambitse n'ukuntu zinjira no gusohoka ku ruhande rwa Kongo ibendera rya guverinoma ya Kongo rimanitse hejuru y'inyubako nsha leta ya Kongo yubakiraga serivisi za gasutamo n'ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu kandi abasirikare ba M23 bambaye neza baba bareba uburyo abasivili bakomeza kwinjira no gusohoka Ignatius Sibahizi ijwi rya Amerika Uganda
Ijugi Amerika tuandanirize kugakino Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi. Taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba muhumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Ariko umushoferi ntaferagira ra. Nkubona kuri umushoferi mugenzi wabo yagize ikibazo koko.
Ahubwo amatwumenga yayicaye.
Ndemerimo gutabaza
no. Hagarara, ubu cyaturuko turakubwira.
Hagarara ariko. Hagarara.
Ubona ko akeneye.
Banduku. Ni nini si malembe malembe?
Marembe
bicho. Oya ni shimame muto. Niko na mapasaje bamingi bakwenda kamata kwa yala. Kufatere biko bamingi. Na kitu kingine, sita walipa jumsha gaspia muda wangu, si ndio? Eh, njo vile vitu viko.
Mshukera.
Twaragira rwose yajyana yo twaguhaye. Twebwe ntabwo tushobora kunyura ku muntu uri mu ngora ngo twikomereze urumva. Umva madam. Izi tujye kufashura mugabo rwose izi twisokera.
Eh musigeni bamena kitu kingine. Muko munatia maisha yenu mu risk nyiye binabaona eh. Eh. Angalule entrage pale gisi. Hamuye benyateza bafanyia, hamuyue maki muko tu munaenda yenda. Kama niambushe sasa mtajua binabaona.
Aho nani sonugira urashaka kurengana umushoferi mugenza utamufashe
nakomero pe
yo bari mu nyamahanga hoho nikosa honyene gute wewe ushobora kubahuka ugacira urubanza umuntu utanamuzi
reka nikure meje kapo cyanje
just that
si kyani ba mwangalitu mwangwaki hamwe si mwangwaki ko uchafu bali ba itranje bana kia kolaboro kuna ba rebele bana kia bana kia destabilize nini ile shon kwetu bina baona mwende kia maana nishabaambia nishabaprevenire kama upendi
sikia ijaga bis Itese bwana we hari cyo twagufasha
Merci sana bandugu kuwa na ile moyo ya kusaidia
Ngoki munyabugosa
Mimi niko na probleme ya mtugari hapa battery yangu iko na shida sijui kama ni probleme gani munisaidie munisukume tu
shock
Wewe uruwi bugo
Ndio niko wa bugo Kuko probleme
Na kabazo kama tsiko Ahubwo subira mu modoka tugusunikire rwose ushiture.
Ngo ni ngi ndani munisukume kabisa mutanisaidia sana.
Eh, madam. Ngakoraho da. Ndika. Kobikabakaba. Kwa
Rezima inawaka mira furai sana. Kantuka merci sana mubarikiwe sana.
Mwena nisope kabisa. Gingora netkwesi zira dushiki. Ushua gusange tu natu za dushiki. Yeo kadufashi.
Chanelgos.
Ndiyo. Sasa muingia basi mugari ni wafikishe pale kuduane. Kisha mini endelehi safari.
Urakoze chao.
Urakoze kabisa. Niko, mada, irasi kwa mpata kisindi kwa ni beri hari ya?
Kwa kweli, sile gari ya mulikuwa ndani.
Ego, na shoferi nda mumenga.
Ego, ya agaze seno ni
hukia. Doniko ya ayaya magoka hugo, umenga afisi ngorani.
Ejizi genji mazora. Yeah.
Acha tu simame tu msaidia, tuwezi acha mtu kumji.
Ah, abon, ni
Hey, ito shafe.
Mahara shafe.
Dadangu, ni probleme gani? Ni kusaidia nini mbomi nono kwa hapa?
Mama, unongia lugha kwetu bugu.
Mimi naongea lugha ya Bugo. Probleme gani iko mkuongea lugha ya Bugo? Mimi niko mtoto wa Bugo 100%. Baba, mama, tate, batate yangu wote ni wa Bugo.
Sasa mbona nilikuwa na wasa sema kwa itranje wa?
Ah, pana. Hii plaque njoo nakudanganya. Hii ni mtu gari ya bose wangu. Bose wangu njoo wa Muhumuru. Me, nikusaidie nini?
Essence linishia nilikuwa naomba msaada msaidi na bidon kama mtu zakwa nayo ni tembeta hapa ku station hapa mbele nende lete essence
wavuza hapa kwa juzo urangare
ila njo problem yenyu ulipata
ndio kaka.
Oh, niko na zaidi ya ile fungula butu pale mko ka bidon kege kwa mo essence mko litre atanga pisa essence ikusaidie.
Yeah. Merci kaka, ongeleki sina kupenda sa antuka. Vrema sita sa wako karimu wako kakangu. Merci kaka, usubariki. Shofe, shofe, banzuri ndiri gato. Utaraja kuzana kukabitu. Ugambere na mbere manje gushimira uyu mushoferi mugenzawe kuko ikintu akoze ni inkora mutima
n'ukuri pe
afise umutima mwiza ntarabona kuko yanse kukwishura ikibi wa mukoreye kare n'ubu nurabona yuko gukorera ikibi umuntu ngo nuko ari umunyamahanga hari ni wanyu bugo atacu bimaze
yekora
erega twese dufisa ico tumarira
udusiga kunzira koko none mu ngubu tukaba twagusanze
ni wa umufashije kandi yari yanse kumufasha munisame stongeza tena n'ijidanganye cyari kiganiro combo taxi. Igi kino muteguri kwa na la benevolence ya Grand Lac.
Combo taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Kanyo nga haduche du sozira makuni vgani utukatu afitie mlika nukanya, dushimira wagi zuruhara bose ngo vitegur guwe vyongere bibashikire. Kuri mikro, marikume na jwe diane ni nahazwe, vigani una makuru vya shizwe hamwe na diyo done chuba hiro ya koze chane. Kwezina ya bagenzi wa achubose, tubike wanwe tubifuriza kuanda nyamuru anigwa mvyo mlimu vyose, ahanje tulaza kwa tulikunge makuru yejo mugitondo, mkuri ndira mugire ijorogiza manyo no mvyanyo.
Tawubara, tawubara. Tawara, wanu bawe tawara. Rengera, 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 wanu bawe rengera.
Mana, nyirebirema, pinjinga, nataka.
Abantu baranani we abani
sibeo kanguru kuondoi hangana dirai